kirundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru adasanzwe twabateguriye niyo kuri uyu mugoroba wigenekerezo rya 21 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 aya makuru adasanzwe akaba hagaze ku ngingo imwe rudendegwanege naye akaba rugushikira inkuru zitangwa n'inzego za leta mbega ko hari amakuru yabwirizwa gushikira abanyagihugu ku gihe nk'ayajyanye n'umutekano cyangwa uburimyi yoba atangwa koko aha muri aya makuru adasanzwe turabashikana mu ntara nk'igisagara cya Bujumbura n'umugwa mukuru wa politike Gitega aho harabidoga bamwe bamwe ku inzego za leta zimwe zimwe bahitamwo kwinumira ariko mu ntara za Kayanza na Ruyigiho harabashima ko hari bamwe mu bategetsi batanga n'amakuru bakavuga ko kuyatanga bisa no gushira amabanga y'igihugu hanze aho ni kuri bamwe bamwe muri aya makuru adasanzwe kandi twanavugishije amashyirahamwe yigenga nk'ay'abakenyezi badashimishwa n'uko mubavugwa mu byo kudatanga amakuru harimo cyane cyane abakenyezi bari mu nzego za leta hakaba n'abandi bavuga ko amakuru amwamwe adatanzwe ibihwa bica bigurirana mu gihugu aho kandi twanarondeye mu bushikiranganje bujejwe ibyo kumenyesha amakuru bo barashima ko inzego za leta zitanga amakuru muri iki gihe ibyo byose nibyo muja kumva muri aya makuru adasanzwe mu buhinga bw'ibyuma ahagarariwe na Matiabo na Yesu irijwi ni Odironkeje Imana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe imbere yuko twinjira mu idonido ryano makuru rera dasanzwe uruganda rwa radio indundi kiritire rwagize ico ruvuga kwitangwa mu korohereza abarondera n'ababarindiye amakuru ava mu nzego za leta biri mu ijambo ry'intangamarara dusomegwa na Norris Nduwimana
Burundi nk'igihugu gishingiye ku ntwaro rusange kuva mu muzo wayo mu myaka y'igihumbi 1990 bwagiye burashinga inkingo n'amabwirizwa bitandukanye bikomeza gushikira amakuru atangwa n'inzego z'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2012 ho hashinzwe umugambi w'igihugu ujanye no kumenyesha amakuru wemejwe mu kwezi kwa mukakaro inyuma yaho naho muri rusange 2013 igihugu cemeza uwerekeye ubuhinga bwo gutanga no kumenyesha amakuru ibwirizwa nshingiro ryo muri mukakaro 2018 mu ngingo ya gatandatu cyo rivuga ko leta y'u Burundi ari intwaro y'abanyagihugu kandi bakomoka ko none ari uhodeha ko amakuru atangwa n'inzego za leta ari uburenganzira bwa muntu wese kuronka amakuru yerekeye ubuzima bw'igihugu n'itegeko kubagize inzego za leta kuyashikiriza muri nziro 2021 ho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ijambo ryakiranwishika n'abarongoye ibimenyesha amakuru ayo makuru yerekeye ubuzima bw'igihugu acako agira ati atabimenyesha amakuru ntakoshoboka abamenyesha makuru bahura mu ngorane binubana na bamwe mu bagize inzego za leta nyuma y'injyane za politike zadutse mu 2015 bariruhukije nabo nyene bakirano gweza iryo jambo none twofatira ku ruhara n'akamaro k'ibimenyesha makuru amakuru yerekeye ubuzima bw'igihugu acako mu gusimbataza intwaro rusange tukanasuzuma ijyavumerewe n'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka iniheze twosanga byera ngo de uko biri kose sikinyegezwa abamenyesha makuru babwirizwa gushikiriza ayo makuru yerekeye ubuzima bw'igihugu arabidogera bene kuyatanga bamwe ntiwajye umunwa mu kwemeza ko bama basibije ibiganiro kubera babuze babo mu nzego za leta bagaheza bakanka gushikiriza amakuru y'uruhande rumwe none kubo bariko baratwumviriza ntibumva ko babatse bwa burenganzira umunyagihugu yari yiteze canke yashaka kumenya ibirangurwa n'abamuserukira nk'uko bitegekanywa n'aya mabwirizwa twavugaho hejuru none muri ico gihe bene gutanga amakuru yerekeye ubuzima bw'igihugu bo bafashije gute gutsimbataza imigambi n'amahangiro y'u Burundi nk'umugambi w'imbono kazoza igihugu cifashe gushika mu 2040 n'igihugu giteye imbere gushika mu 2060 tutibagiye itunganywa ry'amatora yimirije bene kuyatunganya bamaze gutangaza ko abwirizwa kuba amatora yo kumugaragaro kandi ahurikiwemo na bose none ni kubera ko abantu babi intambamyi mu itango no gushikira amakuru yerekeye ubuzima bw'igihugu yamara naho biruko ntitworeka gushimira bamwe mu nzego za leta taco badakora bagahagarika n'ibikorwa bitari bike baba bajijwe iyo hageze gutanga amakuru kubimenyesha amakuru canke kuganira n'abanyagihugu kubira ubuzima bw'igihugu ntituri ngaha ngo twagirize uyu canke tudome urutoki kuri uriya ikiturajishinga no kwibutsa akamaro n'uruhara rwo gutanga amakuru yerekeye ubuzima bw'igihugu no korohereza abayirondera mu ntumbero yo gutsimbataza intwari ibereye hamwe n'intwaro rusange nk'umushinge w'iterambere igihugu giharanira kuko abarundi barayamaze batakariho karavugwa
Norisi Nduwimana tugukengurukire kuri iryo jambo ry'intanga marara udushikirije. Rero bamwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura bashikiriza ko yabategetse badatanze amakuru ku binyamakuru hacaba ibihuha. Abayaze na radio Indundi kiritire babona ko bafise amabanga y'igihugu boja baratanga amakuru ku binyamakuru kugira ntihagira boja barakwiragiza amakuru y'ibihuha kurikira bamwe muri abo banyagihugu.
Abivanye nuko kuri bamwe bamwe biciye ahandi hano ku ma Facebook tukabona ivy'ububeshi ariko kubera ko badatanga makuru akwiye nico bituma abanyagihugu twebwe tuja dufata ivyo twari turabona ku ma rezo sosyo kandi twadukwiye guhabwa amakuru akwiye kugira ngo abanyagihugu natwe turonke umutekano twumve ko igihugu gitunganye.
Iyo abajeje intwaro badatanze amakuru ku banyagihugu kwebwe abanyagihugu turahomba cyane kubera yuko uca turonke inkuru atarizo wese akaronka inkuru kwiwe wundi akaronka inkuru kwiwe ugaje usanga turose inkuru z'ibihuha. Ariko iyo abajeje intwaro batanga amakuru mu bimenyesha makuru duca turonka inkuru imeze neza y'ukuri itomoye ivuga ukuri ivuga ibiriko biraba canke ibyabaye.
Twebwe turagira ingorane kubera mu gihe twageze ikintu dushikiriza ugaca usanga nyene natwe bw'abanyagihugu ntibitworoheye ntibituryoheye kubera umenga twaravuze gusa ntaca hindutse kubera iyo bogiye baravuga bagatanga inyishu abajeje intwaro bakavuga ati iki kintu kizotoregwa inyishu cyangwa kimeze ukunuko nuko twore.
Twebwe icyo dusaba intwaro z'igihugu na cyane cyane bo dufasha kugira ngo ibintu byose ku maradio hama tuze turumva makuru nyezina y'igihugu ko kiraye kirubakwa by'ukuri nimba kitariko kiragenda neza tukamenya ukuntu dushobora kukibogora.
Abajeje intwaro bemeye kuvugira ku maradio twarema twebwe tukavuga tuti iki kintu bariko baraciga ko naho taratorego nyishukiri munzi akavuga ati iki kintu kiri mu minwe yabajejwe intwaro.
Abajeje intwaro boja baratanga amakuru ku bimenyesha makuru n'ibimenyesha makuru kugira ngo abanyagihugu turonke inkuru nyayo inkuru itomoye inkuru y'ukuri.
Ja kamunotera nuko abo bakenyeza bari mu nzego zatatu ziboza bari kuramu ubwoba bakaza baravuga ibyo babonye.
Ibubanza naho abarongo y'ibisata bitandukanye vya leta bivugwa ko bateragiranwa mu gutanga inkuru abanyagihugu baba bakeneye naho nyene abaho baravyidogera bakabona ko mu gihe canone bitakibereye kwibibazo byo kumitumba bibazwa mu bushikiranganje kanaka. Ibi bitubibaza mugenzi wacu Alex Nkoshimana akorera ibubanza.
Ibigori ibiharage kai baje dukunda kurima kindi twabuze nibigori
abo nabanyagihugu bafise ikibazo cyo kumenya aho bakura imbuto z'ibiharage n'ibigori ziyo banuye muri iki gihe cirima ryagatasi habonetse imbuto z'ibigori gusa naho zabonetse kugira baronke aho barozironderera babone ingenzi zitangwa byararusha cyane baremeza yuko atamakuru abajejwe ibisata bimwe bimwe nko muri nyirubworozi baronka nko mu gisata cy'uburimye n'ubworozi kuri ico kibazo cy'imbuto ziyo banuye ifumbire byafumiye amaze amezi bataronka nuwo baha inkuru itomoye abarinyi benshi batubwira yuko bariko barimira guhomba kubera babitsa amaresi barihiye ko ariko ntibaronke ifumbire. Hari n'abafise izo barishe mu gihe cirima ryo mu gice co muci batabwira ingene bazoronka iyo fumbire barondeye urongoye ibyo byajwe buri nyino bworozi bibanza gushika ubu ukwezi guraheze ata mwanya duha kuri ivyo bibazo abanyagihugu bafise byo kuronka imbuto hamwe n'ifumbire. Ibyo gutanga amakuru nkenerwa mu nzego zimwe zimwe ntizi muri ico gisaza gusa c'uburinyi ahenshi nko mu kigo kijejwe ingo n'imiryango ibanza mu magara y'abantu inyishu batanga nuko utanga izo nkuru ngo ari kuja mu shangani biciye ku muvugizi mu gisata c'indero hoho no kuja mu buyobozi bw'indero ku rwego rwa komine canke mu buyobozi bujejwe indero ku rwego rw'intara aho ni mu ntara ubanza. Uko kunyegeza inkuru ku mbure zofasha abanyagihugu biratuma izica ku mbugangurukana bumenyi arizo zihanahanwa cyane cyane z'umutekano uburyo abajejwe umutekano bo bavuga yuko ari ngombwa ku muvugizi abe ariwe atanga inkuru. Ariko rero hari hakwiye kumenyekana koko inkuru iri ku mutumba kanaka mu komine ku rwego rw'intara ko yotangwa nande ngo abayikeneye inyishu kuri ibyo bibazo bayironswe. Abarinyi bo muri komine ya Musigati bakaba bakeneye imbuto n'ifumbire vyorinda guca ku mushikiranganji kugira ngo bamenye ko izo mbuto zizoboneka n'igihe zizobonekera nk'imoto yibwe ku mutumba vyo banza gusabwa yuko umuvugizi mushanganji abishikiriza abanyagihugu bagasaba yuko bozaronka inkuru zikenewe mu gihe baba bazikeneye. Ari singe shimari wa radio Indundi Kiritiro.
No mu bumanuko bw'igihugu nko mu ntara ya Makamba abanyagihugu bamwe bamwe berekana ko hari bisata bimwe bimwe vya leta bidatanga amakuru ibituma abanyagihugu guhara umuco bataronka ibiheza bikabangamira iterambere ryabo. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Serge Sindayiga yakorera hi Makamba.
Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba bavuga ko bataronswa amakuru akwiye ku bibazo bibahanze bemeza ko ibibazo bijanye no kuronswa amazi umuyaga nkuba ibijyanye n'indero uburimyi hamwe n'ibindi batabironka ko amakuru akwiye kandi biri mu bigize ubuzima bwabo bwa misi yose ku bw'abanyagihugu ababarongoye ntibakunda kugira icyo babivuze ko iyo bivuzwe naho nta nyishu zigaragara zitogwa mu makomine atandukanye ngo abajejwe ibisata bitandukanye ntibagirisha amanama abanyagihugu cyangwa ngo babahe amakuru mu bisata mu gisata kimwe kimwe igisata cy'uburimyi ngo kikaba kirimo ingorane zitandukanye no kubura ifumbire imbuto zirobanuye hamwe n'ibikoresho bigezweho ibyo bigatuma haboneka umwimbo udashemeye bigateza ubukene mu miryango ibyo kandi ngo bikaba biruko no mu bindi bisata byegereye abanyagihugu kubera uko kutaronswa amakuru bamwe mu banyagihugu mbere bahitamo kwinumira kuko ngo n'ibyo bavuga ataco bihindura abanyagihugu bagasaba abo batwale guhindura ingendo ibintu bikorerwe ku mugaragaro ubuzima mu bisata bitandukanye naho iyongere makamba Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
Radio Indundi Culture
Amakuru ya cadasanzwe arabandanya muri kumugwa mukuru wa politike Gitega mugashobora kurumva kuri FM 99.9 Bamwe banyagihugu baba mu kumugwa mukuru wa politike Gitega bavuga ko bataronka amakuru ku bisata byose bijanye n'ubuzima bwabo bashikiriza ko bakeneye kubimenya ku gihe biheze bibafashe kuba impanuro kunyifato n'intererano z'umwe wese mu migambi y'iterambere riramagy'igihugu aho naho batera kama bajejwe inzego z'igihugu gushikiriza abo bantu amakuru abayakeneye na bugingo bavuga ko agira kamaro aruko yatanzwa igitega inkuru tubibaze mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu
bashikiriza ko amakuru atandukanye agira kamaro mu gihe asabikanirijwe abantu bose bayakeneye bavuga kandi ko nayo yarakwiye kuboneka atanzwe ku gihe nabo bajejwe amabanga y'igihugu bariko bakorera inyungu za bose abo ni bamwe mu barimyi bavuga ko mu ntara ya Gitega rimwe na rimwe barindira amakuru ajanye n'ifumbire n'imbuto akabashikira igihe carenze cyo kimwe n'ibyo bikoresho biba byari nkenegwa mu mirimo yabo ya misi yose abo nabo batera kamo abajeje gisata cy'uburimyi kubanguka gushikiriza amakuru abarimyi ku gihe nabo babone kwitegura bibereye n'abandi mu migwi yindi bashikiriza ko ukuronswa amakuru umwe wese mu gisata arimwo bitoroshe muri kino gihe bamwe mu bakozi ba leta bavuga ko bayaga mu migwi mito mito yabo basangiye ibi n'ibindi bahanahana amakuru umwe n'uyundi abayagiye araronka kandi bonga gira bamenyesha ko nivyo nyene batabivugira ku mugaragaro muri abo hari abadomo rutoke ku ngeso za bamwe hari kugibiturire akamwana wa mama gusesagura itunga rusangi ubusumbasumbane mu bakozi ba leta bafise impapuro z'umusindo zingana kudahana bamwe bagirizwa amakosa n'ibindi bisa nuko abanabandi batabona kandi baronswa amakuru y'urugero bigeze ko kamwe n'ibikogwa vy'ikurandurana n'imizizo ngeso zizingamika iterambere ry'igihugu iyo migwi yabo bantu baganiriye ni radio Indundi Culture batera kamo inzego zijejwe amabanga mu gihugu atandukanye gushikiriza amakuru ku buzima bwose bw'igihugu gutyo umwe wese abone kugwanya izo nzitizi zo gushikira iterambere ryama kandi kuri bose yanse ntanguvi gitega radio Indundi Culture
Na bamwe mu bamenyesha makuru uberekana ko hariho bamwe mu bari mu nzego zimwe zimwe za leta badatanga makuru ivyo rero bituma hataboneka makuru y'impande zose ibituma babakurikira ivyo binyamakuru bataronka makuru akwiye ku buzima bw'igihugu kurikira bamwe mu bamenyesha makuru baganiriye na radio Indundi Kiritu
abamenyesha makuru turage bibazo mu gihe turiko turarondera inkuru ku bategetsi batandukanye hama ntuzironke uretse yuko kutazironka turashobora gutakaza mbere n'ubwizikirwa kubatwumviriza
iyo abajeje gutanga makuru batayatanze ku bimenyesha makuru abari ingorane nini cyane ni ntamba mibukazi kiwe ka misi yose kuberako mu byo umenyesha makuru abwirizwa gukora harimo gushikiriza ayo makuru yizewe ari mu muco umunyagihugu mu gihe rero ataronse yashikiriza bica bihungabanya akazi kiwe ka misi yose
urashobora kuba uri kurakora inkuru yihuta ukabiriko urakora inkuru ihambaye ariko uriko urayikora umuga telefona umutegetsi runaka kugira ngo musabe rendezvous ariko akakubwira yuko ata mwanya afisi akakubwira yuko ibintu bitihutirwa akakubwira yuko wewe burarindira ukaba nayo uko atagaciro kuvyo kuri yahaye igisabo cawo vyo birakunda kuba kenshi kandi bituma abanyagihugu bateronka amakuru ku mwanya ukwiye
abajeje ntaro si bose ariko hariho abadatanga amakuru nkuko bibereye
ikintu ca mbere gihambaye nuko abo bategetsi bo kwibuka yuko abanyagihugu ababatoye barakeneye kumenya ingene ubuzima bw'igihugu buriko buragenda mu isi yose rero nosaba abategetsi kwikubita agashyi kugira ngo bame bibuka icyo biyemeje kandi yuko bakwiye gukorera mu muco
kutishyura ku kibazo babajijwe n'abamenyeshamakuru ntibisigura yuko naho nyene babatoye inyishu hari n'igihe binateranya abamenyeshamakuru cyangwa ikimenyeshamakuru hamwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura ibimenyeshamakuru sense hakaba amatati rero bafasha abamenyeshamakuru gukuraho ayo matati izo ngorane zose
n'inzego zikuru cyane zitwara igihugu baraha amakuru ibimenyeshamakuru rero ni ukureka abanyagihugu bose bakaronka ubwo burenganzira bwabo bwo kuronka amakuru iyo bayakeneye ku nzego kandi zizwi n'igihugu zibaserukira
ivyo bavyiza abajeje intwaro baba barashizweho n'ababize bakabatora botworohereza bakaduha amakuru atomoye kandi na cyane cyane bakayaduha ku mwanya
mu Kayanza hoho mu buraruko bw'igihugu abanyagihugu barashima ko baronka amakuru biciye mu binyamakuru canke bakayahabwa n'abajejwe intwaro bwabo ariko bakanegura ko hakiriho bamwe bataratahura akamaro ko gutanga amakuru ivyo bafata nko kumena ibanga ry'akazi aho mu Kayanza inkuru tubibaze mugenzi wacu Jana Himana
Bamwe muri abanyagihugu bagize icyo bashikiriza ku bijyanye n'ubugena makuru abashikira bagize n'indongozi mu migambwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abanyagihugu bandi abo bose baremeza ko baronswa amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'intara yabo n'ay'igihugu mu bisata bitandukanye zimwe bakazironka biciye mu binyamakuru izindi zikabashikira zitanzwe n'indongozi zitandukanye nubwo biri uko abanyagihugu baridoga bavuga ko hari indongozi zanka gutanga amakuru amwamwe zivuga ko amabanga ya leta atarayo gushirwa mu barabara ivyo rero ngo bikabajuragiza kuko hariho abacha batangura kwihinyishu zitarizo kenshi zishobora kuba ari nibihuha bagasaba rero indongozi zimeze uko kwikebuka zigatanga amakuru yose akenewe kuko umunyagihugu ari uburenganzira bwiwe bwo kumenya uko ubuzima bw'igihugu bwifashe mu bisata byose kuri ivyo sivyo bakanibona umuhanuzi mu biro kwa buramatari w'intara ya Kanza jejwe ibazo vy'imibano inkino n'imishokama amenyesha ko kumenya amakuru y'ukugena ubuzima bw'igihugu bwose bumeze ari uburenganzira bwa abanyagihugu bose kuko izo ndongozi zibereyeho kubwo inyungu z'abanyagihugu agatera kamo indongozi zoba zidatanga amakuru guhinduka ariko rero kubibazo nkora mutima vyerekeye amabanga y'igihugu adasanzwe sivyo bakanibona asaba indongozi ko zokoresha imvugo yo gushikiriza bene ayo makuru mu buryo butazimiza butajuragiza kandi ngo butirimutse abanyagihugu imvugo kandi yirinda gutosekaza umutekano w'igihugu ariko bakamenyeshwa ivyo igihugu cabo mu Kayanza Jana Himana kuri radio Indundi Culture
Ibintu bisa n'ivyo no mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Ruyigi aho abaho bamwe bashima ko hari amakuru ajanye n'uburimyi hamwe n'iterambere ry'abakenyezi baronka ariko naho biruko bavuga ko hari ayandi baba bakeneye abari kuyatanga bo mu nzego za leta bakanuma aho bakavuga nk'ayajanye n'ubuhinga bwa none bakenera mu byo kwiteza imbere Pantaleo Ntakarutimana ni mugenzi wacu akoreraho mu buseruko bw'igihugu atugire kumuriri
Huko bisikirizwa na bamwe muri abo banyagihugu mu ntara ya Ruyigi amaradiyo n'ibinyamakuru bifise uruhara ntangere mu guhimiriza ngo habe impinduka ziboneka umwe muri abo banyagihugu afatiye ku burimyi yemeza ko amakuru abayobora cyane kandi bagashikira n'umwimbo mwiza
mu bijyanye nk'ibintu by'ukurima baratubwira igihe cyo gutangira ko umwavu bakaduhimiriza mu bijyanye no gutera bijyanye n'ibihe kugira tuzorime kare kuno mwaka baratubwiye yuko tutereza gutera ibiharage gushika itariki 20 kugira ngo imvura itocike byeze
eka no mukenyeza remera ko amaradiyo afise uruhara mu guhindura imyumvire mibi yarayizize ikibano atuba mukenyeza aritoza kandi ararangura n'imigambi yindi nkuko atangura yifatira ka karorero
amaradiyo araduhimiriza hatwega abakenyezi kwijukira kurima imirima y'imboga haje wenda kunda kurima itomati kukiyo njoye nk'indobo yuzuye ndashobora kuronka nk'ibihumbi 20 nkaronka yo nifashisha byerekeye mbona kazoza ari nk'umukenyeza bishoboye arashobora kuja kwiyandikisha ngo azokwitoza
ariko rero warakuye kuba impinduka mu bijyanye n'amakuru ajanye n'ubuhinga abahinga bakatanga amakuru ajanye n'ibyo gukora mu gihe cy'ibiza n'indwara z'ibitungwa nk'uko abyivugira muri rusange basaba ko ibinyamakuru n'amaradiyo byo bishobora kuyobora imigambi iganisha ku iterambere aho indongozi n'abahinga batandukanye bagafata iya mbere mu gushyigikira ibyiyumviro mfatirwa ko bishasha bisanzuye hatarimwo ukwicura ko bubizizwa iyi ntambwe bakabona ko ikiriyo gutera mu itangazamakuru ry'u Burundi mu Ruyigi Pantaleon na Karutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu adasanzwe arabandanya kandi mu bijanye n'iterambere ridakumira umuhinga akaba n'umwigisha wa kaminuza Dr. Christine Mbonyingingo avuga ko hari n'abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo badatanga amakuru mu bimenyesha makuru asigura ko hari uburenganzira baba biyatse kuko bamenyesha makuru badasubira kubarondera kwa makuru umwigisha wa kaminuza akabona ko mu gihe ibintu byo gumuko imbono ya kazoza 2040 uburundi bwifashe n'ibihumbi 2060 uburundi buteye imbere ishobora guhura n'intambamyi tumukurikire yishura ku bibazo bya Dieudonné Niyanzigamiye
iyo ngorane iriho hariho abakenyezi batinya kuvuga ku radio kuvuga kuri televiziyo
mbigano ni mwibaza ko bipfa kukibwira ngo abo bakenyezi bari mu nzego zifata ingingo ibashikirize ngorane abanyagigwa ariko barahura
imvo rero zituma bimerukoje we mbona kimwe nuko ntituzi kurondera neza inkuru ngo tubone ko tudahugumbwa tugiye kuvuga ibintu ugacutinya kuvuga ibyo tazi cyangwa kuvuga ibyo bahaba bakubeshuza nk'abari mu nzego icyo ndibaza ko bagitinya
baretse gutanga ayo makuru mbega ni nzengaruka mbi zishobora gushikira uba atavugiwe
ingaruka mbi ya mbere iba kuri bo nyene kuko urumva uri umutegetsi ntutanga amakuru urumva nta gusubira kuza kuyakorondera ko babazi ko wama wayicaye ko iyo ni ingaruka mbi kuri wewe nyene kuko uba wiyimye ijambo uba wiyimye urubuga rwo kuvugira ko iryo ugona umva ntawe umuhurumbira kuko ntacyo afite atanga inkurikizi yindi iba kuri babanda serukiye mu gihe udatanze izo nkuru rero uba uri kugirira nabi babanda serukiye kuko izo ngorane zabo cyangwa ibyo banezererewe bashaka bitera imbere byabo bakuzaniye ubinigiye mu menshi kubera utabishyize ahabona kuri igihugu yaravuze ati muri 40 kirafise ukuntu cifashe muri 60 nawe tuzaba duteye imbere ufise abantu benshi bameze uko iterambere rica ritema akamuntu batera rero n'ukuri nibavuge kandi batange n'amasolisiyo
ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'abanyonora itunga rya leta ribona ko kudatanga amakuru mu nzego za leta bihungabanya intwari ibereye urongoye urikomeka Gabriel Rufyiri agasaba nyabu n'izo nzego gutanga amakuru kuko biri mu biteza imbere igihugu
abene igihugu bumva ko abantu bari mu ntwaro aba bantu n'utumana turi ngaho ubutumwa n'utanga bomenya yuko bajya abantu bagiye kugizwa babanga y'igihugu bari mu butumwa bwa bene igihugu uyo muntu rero giye kurangurira ubutumwa ufise itegeko bwo kuzuramubwira kumwanya kumwanya ibyo uri kwahura nyamwe kurabikora no kuvuga yuko ubwungere bw'abatwara buva ku mwene gihugu bukongera bakabasubirako kuko abantu b'abarundi barakuza ukuntu bumva yuko umengo iby'igihugu babigiyemwo bica bishika ibyabo ibyo rero tugomba kuba tubibakuramo kuko abantu bigira utumana kandi ataritwo twarabonye iherezo ryabyo ibyo bazana mu gihugu
none kudatanga amakuru hari icyo byonona intwari bereye
si byo byonona gusa ahubwo birahenebereshe igihugu hanyuma kandi uno munsi wase gutanga amakuru mu buryo buzwi ku maradiyo n'amateleviziyo aca atangwa mu rufuri kandi agaca atangwa yahinduwe uyo muntu wisanzwe abagira ivyo ntabatanye n'umwasi w'igihugu genda urabe mu bibashingira mu 39 ivuga ko mwene gihugu wese afise itegeko ryo gukingira no kuraba no gukurikirana ibintu by'igihugu karine ya kakabiri gace kakabiri kakavuga utabikoze abakora icyaha igihugu nicyo gituma je nibaza yuko ntitubasaba abo turabategeka hanyuma kandi tukababwira yuko ibibanza barimwo bafungura amatagisi n'amakori y'umwenegihugu muto muto
Radio Indundi Culture
Aya makuru adasanzwe arabandanya mugashobora kuyumva kuri FM 88 nibice 2 muri mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho naye handi mukatwumva kuri 99 nibice 9 aho ni kuri FM nyene naye mu makungu mukatwumva kuri Indundi kiritira kaburungu kome muri aya makuru kandi nyene adasanzwe turagaruka kuca amategeko avuga kwitangwa no gushikira makuru atangwa n'inzego z'igihugu tubibaze Jide Nahayo
Inyungu ya 18 bwiza shingiro y'u Burundi mu gace ka kabiri ivuga ko leta yubahiriza ubwigenge bw'izindi nzego igashira imbere amategeko ibiranga intwari bereye no kurangura ku mugaragaro amabanga y'igihugu nayo itegeko rishasha rigenga umugabo wo kumenyesha makuru mu Burundi mu ngingo ya 52 itegekanya ko ariko arangura akazi ajejwe umenyesha makuru afise uburenganzira bwo gushikara inkuru hose arashobora kugira amatohoza no kugira icavuze mu mwidegembyo kuri ivyo vyose bigize ubuzima bw'igihugu bino kandi bikaba biri no mu vyerekeye karanga mutima k'abamenyesha makuru mu Burundi ariko muri uwo mwidegembyo ategereza kubahiriza amabwirizwa uburenganzira bw'abandi no kwishira no kwizana kwabo nayo mu ngingo ya 53 y'iryo tegeko nyene umenyesha makuru afise uburenganzira kugataka kose ku Burundi bwo gukingirwa kwenye nubgiwe n'ibikoresho vyiwe vy'akazi atari mu bibanza n'ibintu bikingiwe n'amategeko na ushobora kumubuza gufata amasanamu y'ibiri ko biraba utangaza inkuru zigenewe bose no kugira ica zivuze ko mu ngingo ya 62 rivuga ko umuntu mbere yo guteza imbere umwuga wo kumenyesha makuru leta ifasha imenyesha makuru biterera mu gushyira mu ngiro uburenganzira bwo kumenyeshwa makuru
Murano makuru kandi adasanzwe yerekeye gushikira makuru atangwa n'inzego z'igihugu twashatse kumenya umwihwezo w'inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi kuri uyu wa kane Esperance Ndayize yayirongoye yabwiye Radio Indundi kiritire ko mu gihe cya none atanzira ikirasha inzego za leta zikorana neza n'ibimenyesha makuru birondera ayo makuru ariko mu ntango za kuno kwezi kuwa gatanu ntwarane uno mwaka nyene yari yabwiye abamenyesha makuru ko kugira ntiyagira imyidogo isubira kumvikana bakubwirizwa gusubiramo uburyo basabamwe amakuru aha twashimye kugaruka kwijwi giwe gico gihe
abavuze yuko hari ibibagora bijanye n'ingenda bashikira amakuru mu nama nkuru ijeje kumenyesha amakuru turabandanya igikorwa cyacu cyo guhanura leta mu bijanye no kumenyesha amakuru tukabahimiriza kugira ngo bumve yuko gutanga amakuru ari kuneza umwenegihugu bumve yuko kumenyesha amakuru ku byo bari kubakorera abenegihugu ari ngombwa tugasaba abamenyesha amakuru yuko bogerageza bakakubura aho bakorera ni ukuvuga ko iyo bashaka amakuru ku bantu bamenye ingene bayarondera bamenye inyifato bagira boraba ntabaza kurondera indongozi nkuru z'igihugu bakarungika abantu bamenyereye umwuga kugira ngo bamenye ukuntu bavugisha ingene babaza ibibazo n'ingene baza kwifata imbere yabo hama kubijanye n'ikarata yo kumenyesha amakuru isanzwe itegekanijwe n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru n'ikaranga muntu y'umumenyesha amakuru ugiye kurondera amakuru aho ugiye hose kugira ngo woroherwe genda witwa iyo karata ibyo rero biramufasha rero kandi turasaba ko na cyane cyane mu kigihe cyegereje amatora yuko bogerageza iyo karata bakaza kuyisaba munama muri jeje kumenyesha amakuru
Na yubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibinyamakuru burashimo kwa makuru atangwa muri kino gihagereranijwe no muri kahise umuvugiza kongera akaba n'umwunganizi w'umushikiranganje muri ubwo bushikiranganje Thierry Kitamoya aremera kwakiri abategetsi bamwe banka gutanga makuru akavuga kuko ari guhonyanga uburenganzira bw'umunyagihugu Thierry Kitamoya amenyesha ko ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru bw'amaburiko burahimiriza abafise bose inkuru bwo kuyitanga mu gihe atari inkuru ifise abagenewe kuyitanga ibyo bita information sensible mu gifaransa tumukurikire
muri rusange twovuga yuko mu bushikiranganje dushimishwa n'ingine bigenda kuko siko byamye waraciye igihe leta y'u Burundi itanze intumbero ku nzego zo z'igihugu yuko bwa mbere na mbere zigira abavugizi bahabuye afataniye n'ingingo yuko abashikiranganje bonyine baheza nabo bagafata umwanya bari kumwe na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere nabo nyine bakatanga inyishu ku bibazo by'abene igihugu n'amenyesha makuru ahantu tuvuze naho rero nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ko nawe nyine murabizi yama yatanze ikiganiro haba ku bene igihugu canke kubamenyesha makuru ariko rero nta byama byera ngo de twama twumvise rimwe na rimwe amenyesha makuru bidoga bakidogera abavugizi b'inzego zimwe zimwe yuko babagora kubaha makuru canke mbere n'abandi bategetsi bamaze kubyumva kandi biranatubabaza kuko twebwe turazi yuko inkuru iyo umutegetsi kanaka yifise ntaba ari inkuru yiwe aba ari inkuru y'umwenegihugu ariko rero nk'ubushikirangane bwo kumenyesha makuru twama turiko turahimiriza yuko babwizwa gutanga inkuru
mu itegeko ryo kumenyesha makuru umumenyesha makuru arafise ibihano ahabwa mu gihe yatanze inkuru itisunze umuga wo kumenyesha makuru mbega udatanga inkuru n'ibigira nkana wewe ko atanga ingo imufata gushika ubu hoba haragahaze mu mategeko
ibyo gukosora ntibibuze tupfashe iby'ibihano hariho n'itegeko turiko turategura itegeko riha uburenganzira abamenyesha makuru gushikira inkuru icyo bita droit d'accès à l'information iryo naryo ryaramuka ritowe muri leta mu nama nshingamateka rigaheza rikemezwa n'umukuru w'igihugu rigaheza rigategekanya ingene amakuru atangwa n'uwo yoba yanga gutanga amakuru kumbure akaba inkingo zofatwa
Thierry Kitamoya umuvugizi akongera akaba n'umwunganizi w'umushikiranganji mu byajejwe harimo kumenyesha makuru ni nana makuru twari twabateguriye adasanzwe kuri uyu mugoroba agarukiye mwengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya mwengurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira tankomanzi Odironkeje Imana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane